Mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabaha nikaze murano makuru twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abigisha bagera ku majana indwi nibo bakenewe mu makomine ya Bubanza na Mpanda intara ya Bujumbura mu gihe leta yo yabemereye abigisha bagera ku 106 mu kibazo cyo kuronka akazi cyakozwe kuri uyu wa gatanu. Nayo amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ubutare ngo arariha ibicendwe kwijana y'ubutare bubabwimbwe bakanariha amakori n'amatagisi ku mwaka hamwe no gutanga akazi. Inyuma yo gushyiraho abakorera bushake bashika 180,000 mu gihugu cyose, umuryango utabara imbabare Croix Rouge w'i Burundi ugiye gushyira ku mitumba yose umuntu azi ubutabazi bwa mbere kubagize isanganya. Mucamo bikurikira mu idonido ryano makuru ahagarikiwe na François Kimana muhinga bw'ibyuma Alexis Ndayisenga ndasubiye kubahikaza.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'ubutunzi. Amashyirahamwe akorera mu gisata cy'ugucukura ubutare ngo arariha ibicendwe kwijana y'ubutare bubabwimbwe bakanariha amakori inyuma y'umwaka hamwe no gutanga akazi. Ibi byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umwe mu bakorera mu mashyirahamwe yimba ubutare mu Burundi mu ruganda rwo guhimiriza impande zegwa n'ico gisata ku ntambwe zikenewe kugira ngo Uburundi bwinjire mu ishyirahamwe mpuzamakungu ikurikirana mu muri ico gisata. Iteyi Serge Havyarimana avuga ko abakorera muri ico gisata babazwa no kumva ko atamafaranga ava muri ico gisata. Tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Mireille Kanyanga.
Twumva abantu bavuga yuko ibi byo mu butare binyegeje siko tuvyakira. Uburorero burahari. Nukuvuga kugira uronke uruhusha rwo kujya gucukura ubutare nuko ubushikira nganje bwa guhaye uburenganzira. Hariho rero amafaranga ajanye no kuronka izo mpapuro yose aba yashitse no mukigega cya leta n'ivyemezo bikaba bihari. Hejuru yaho hariho ibicindwe kwijana amakoperative atanga kumwimbo aza kunganira mu bikorwa by'igihugu. Kumwimbo wose wabonetse tugatanga ibice indwe kwijana. Kubijanye n'ubutare bwa korota gasigerete woroframu n'izindi amakontware yabigenga niyayegeranya agaheza akayashikana mu kigega cya leta. Hanyuma kunza habo ni ibanki nkuru ya Repubulika y'igihugu dushanda dushoreramo ni nayo yegeranya. Hanyuma hakaba imbere yuko dutangira gukora tuba twabanje kuriha icyo twita amarodovance. Simbona rero igituma bayivuga kandi twege OBR tuba dufise ivyemezo vy'uko ayo mahera aba yashitse. Bige rero biratubabaza kacu sanga mu butare benshi bagenda baratuvuga kutariko. Ubwa gatatu hariho amakori atangwa inyuma y'umwaka ku masosiyete yose aba yakoze mwikori. Ubwa kane hariho akazi gatangwa ku bantu bakora muri ayo mashirahamwe. Ubwa gatanu hariho nabo bene amashirahamwe icyo basigarana. Navyo byo byose ahanini biza kubaka mu gihugu kandi bikagirira kamaro abene igihugu n'igihugu. Icyo mbona cyari kuba kibi gusumba nuko bo bugambira bakorera mu gisata boza kunyegeza ayo mafaranga hanze.
Biravugwa yuko hariho bamwe mu bakorera mu gisata cyo gucukura ubutare no kubudandaza ababushora hanze mu kinyegero.
Nta nyamba itagira gahonzi. Ivyo ntitwohava tuvuga ngo duharire ngo tuharirire bose yuko hataba hariho ababushora biciye mu kinyegero. Ahubwo jewe mfata umwanya wo kubabwira tuti dukunda igihugu cyacu. Tubone yuko turiko dukama inka imwe y'igihugu kiye kubera twese turiko turasangira iyo mata. Ahubwo icyo nasaba nuko turi kumwe na leta twoshinga imigwi yo kuzibira bimwe biboneka kugira ngo nutwo twibaza ko twahora ducika ntidusubire. Kuko igihugu turakeneye kugikorera nicyo turiko turakoreramo n'ivyo dukora biva muri cyo.
Abigisha barenga 107 nibo babuze mu makomine ya Bubanza na Mpanda intara ya Bujumbura. Mu buyobozi bw'indero ibibanza bamenyesha ko muri abo bakenewe leta yemeye kubaha 106 bonyene mu bakoze ikibazo cyo kurondera akazi cyakozwe kuri uyu wa gatanu. Muri DPY Bubanza bakaba bamenyesha ko hazoce habandanya hakora abakorera bushake nk'uko vyahora mu kurindira ko ikibazo cy'ubukene bw'abigisha gitore gumuti. Space Caritas Kabanyana.
Intara y'Indero ya Bubanza ya kera igizwe n'amakomine yaguse ya Bubanza na Mpanda ibuza abigisha amajana 752 mu mashuri shingiro n'inyuma yayo nkuko bishikirizwa n'ubwo buyobozi mu bigisha basabye akazi bakora ikibazo cyo guhabwa akazi kuri uyu wa gatanu leta yemereye ubwo buyobozi bw'Indero bw'Ubanza abigisha 156 ku majana 752 bari bakenewe hagaca hasigara habura amajana 646 haba mu buyobozi bw'Indero Ndero y'Ubanza haba no mu bayobozi b'amashure babona ko ubukene bw'abigisha bugiye kuhaguma ico bagiye gukora ngo nukubandanya bikora kubakorera bushake nkuko vyahora mu kurindira ko ikibazo kijanye n'ubukene bw'abigisha gitorego umuti burundu abavyeyi bagasaba leta ko yohakazi abigisha bakwiye kuko ngo amafaranga y'agashiruka bute batanga kubakorera bushake abagora kuronka ngo basanzwe bugayijwe n'ubukene specialitas kabanyana Ubanza
Radio Isanganiro Arakoze Space Caritas Kabanyana tuvi Bujumbura dukubitire Iburunga abanyeshuri amajana 4 harimo n'abamikoro make biga ku mashure yegereye ishamba cimeza rya Bururi harimo ishure shingiro rya Rugereka ku mutumba wa Burunga muri commune Bururi intara ya Burunga bariko barahabwa kuva kuri uyu wa gatano ibikoresho by'ishure n'ishyirahamwe Truwache gishinze gukingira ibidukikije Leonidas Nzigi yema arirongoye avuga ko intumbero yo kubaha ibyo bikoresho by'ishure bifite agaciro k'imiliyoni 22 z'amafaranga y'amarundi ngo ni kugira abo bana bige bashike kure ngo bazobemwe n'abakingira ibinyabuzima biri muri iryo shyamba harimo n'imafu cyo kimwe na musitanteri w'iyo komine bahamagarira abanyagihugu baba hafi y'iryo shyamba kuri bungabunga kuko ari isoko giterambe ni inkuru ya Zeno Nzambimana
ibyo bikoresho bigizwe n'imyambaro y'ishuri amakaye amakaramu utubindo arizo ko tekisi muri Faransa dukoreshwa nabigeme bari mutinyanka hamwe nibindi niyo vyahawe kuri yo gatano abanyeshuri biga ku ishuri shingiro rya Rugereka ku mutumba wa Burunga zone Burunga muri komine Bururi intara ya Burunga iryo shuri rikaba gyegameranye neza na neza n'ishamba cimeza rya Bururi rero ndazinzigi yimpa arongo yishira hamwe gishinze gukingira ibidukikije twase mu funya funya gifaransa ari nayo ryatanze ibyo bikoresho avuga ko bariko bafasha abana bashika ku majana 4 harimo ntaho nikora biga ku mashuri ya Rugereka Karimbi hamwe na Mututu muri komine ya Bururi ngo byo bikoresho ngo bikabafise agaciro k'amafaranga ngana n'imiliyoni 22 z'amarundi Leonidas Nzigiyimpa avuga ko aho mu Rugereka ari batanguye gutanga ibyo bikoresho kuko iyo shuri igameranye neza na neza n'iryo shamba cimeza rya Bururi ahimiriza abana ba muri ako karere kwiga bashike kure bazobemwe mbere n'abazokingira iryo shamba cimeza rya Bururi risanzwe ririmwo imafu n'ibindi binyabuzima ngo bagiye ku ishuri bakiga bagashika ngo ntibazo bakigiye mu bahungabanya ibyo binyabuzima biri mu shamba cyane cyane izo mafu ari nazo ngo zatumye abazizi batanga uburyo bwakoreshejwe mu kugura ibyo bikoresho by'ishuri cyo kimwe na Godelive ntakiruta Imana mu stanteri wa komine ya Bururi bamagarira abo bana gukoresha neza ibyo bikoresho baronse babikoreshe ico byagenewe bamagarira abanyagihugu bakunkengera z'iryo shamba cimeza rya Bururi kumva ko iryo shamba ari isoko y'iterambere bari kingire Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Arakoze Zeno Nzambimana umuryango utabara imbabare ko wahuje w'i Burundi ugiye gushira ku mitumba yose umuntu azi ubutabazi bwa mbere kubagize isanganya ni nyuma yo gushiraho abakorera bushake bashika 780,000 mu gihugu cyose bikaba byashikirijwe na Anselme Katiyunguruza umunyamabanga mukuru wa kwahuje mu Burundi hari kuri uyu wa gatandatu ingozi ahari ko hahimbarizwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bwa mbere uwo arongoye kwahuje mu Burundi agashima ko diyoseze katolika ya Ngozi nayo yatanguye kwigisha ubutabazi bwa mbere Apollinaire Muzaga
uko byashikirijwe na Anselme Katiyunguruza mu ijambo ryiwe uyu munsi mpuzamakungu ushitse mu bihe bidasanzwe ku muryango wa kwahuje mu Burundi umunyamabanga mukuru wa kwahuje avuga ko kuri wa gatandatu nyene ariho kwahuje y'i Burundi yaronswa uruhusha mpuzamakungu wo gukora ubutabazi bw'ibanze promesse kuri mu Gifaransa ni kuri uyu munsi nyene kwahuje y'i Burundi yatanguje icese igisata cyo gukoresha ambulance zigezweho mu gutabara aho yaronkejwe ama ambulance 10 agezweho zifatwa nk'icyumba cyo kurabura indembe kigenda salle de réanimation mobile mu Gifaransa kuri uyu munsi wihimbazwa by'umunsi mpuzamakungu w'ubutabazi bw'ibanze Anselme Katiyunguruza avuga ko uwo muryango ufise umugambi wo gushyiraho umuntu azi ubutabazi bw'ibanze gushika ku mutumba mbere no mu muryango hose mu gihugu cy'u Burundi Burundi kugira abantu bahitanwa n'amasanganya bagabanuke akaboneraho akajya ho gusaba leta ko yobaha uruhusha rwo gucisha indembe zijanwa na kwa ruje mu gucu Rwanda ku mupaka uri hafi muri Butanyerera uko iyo bacishije iTanzania bashikana barenze kubera urugendo rurerure ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
Arakoze Apollinaire Muzagara amakuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'inkino kugwiza inyigisho z'urukino rwa Taekwondo kugwaruka ruri mu buruhuko bwo mu gisagara cha Bujumbura muntu mbere yo kubarinda kujya mu ngeso mbi no kunywa ibiyayura mutwe ngo nibyo byatumye ishyirahamwe ry'urwo rukino mu gisagara cha Bujumbura ritunganya amahiganwa azosozegwa kuri no w'Imana Desire Ciza arongoye Taekwondo Club Bujumbura amenyesha ko abo bana bari bamaze imi muri iryo higanwa bazobaronsa ibikoresho by'ishure kugira basahirize abavyeyi babo tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Jean Marie Vianney Ngendakuma
Taekwondo Club Bujumbura turafise imbono kazo za twihaye ku bana bacu n'abanyeshuri bacu turafise iyo muri vacances grande vacances turongereza imisi ya entraînement hama abana tukabongereza ubumenyi kugira ngo twitegurira ama competition national cyangwa twitegure n'izindi competition ziba mu gihugu kugira ngo turabe yuko abana bagumana ugwego bari basanzwe bariko
bega muri kino kihe cy'uruhuko mwabafashije iki nk'amwe nk'abarangoye Taekwondo Club Bujumbura
mu buruhuko cyo twamadukora kuba hagufi y'abana kugira ngo ntibaje mu barabara kugira ngo ntibaje mu kunyubiyayura mutwe cyangwa baje mu bindi mu bundi buhumbu bubaho cyangwa kunywa urumogi n'amatabe rero iyo tugiye mu grande vacances turongeza si ya sport ankadrema abana igume iba kumanya kumanya kuko ubu twe twarongeje twagira mu gitondo n'inyuma y'umutango kugira tuyokipa abana babure aho bamenera kugira ngo baje kwiginge sombizo mu barabana
guhiganwa mwabitunganije gute ku munsi wejo w'Imana
ku munsi wejo w'Imana tuzogira icyo bita bye bye vacances kugira ngo twereke abana yuko ishuri ari ikintu cya mbere gikomeye dushwashize imbere twarafashe rero ko abana twe tumaranye gihe tugirana sport yuko ejo aho bukera twoja kukiyaga cha Tanganyika kuko Taekwondo harimo inkino zo kumucanga berekane ubuhinga bayi bamaze imisi biga bereka abavyeyi berekane ugwego bageze ko nico bari bamaze mwa meza abiri biga
mbega bazorusha abandi nyine muri nuko guhiganwa hari cyo mwamwateguye kujya ni kubashimira
ishuri turarikunda n'iryo twashize imbere rero narateguye amakaye nzobaha kugira ngo baje kubanda ivyigwa bavuga ati uburongozi bwa Taekwondo Club Bujumbura nabo bwaradufashe mu mugongo mwe bikoresho byo kujya ku ishuri
muri abakunzi banururukino rwa Taekwondo nyene nakahe kamo batera kugira ngo aho bukera basirukane niyo nka kubashigikira
icyo notera kamo abantu babakunzi bururukino rwa Taekwondo nuko nabo boza kuko Taekwondo sabana sabakuze ware wese arayikina kuko hari ibintu byinshi fashe kandi Taekwondo novuga ko ari umuti mu yindi miti y'ingwara ziri mu mubiri
buracha bugacana yandi mu mico kama
Ikimpwire n'uburyo bwo kuririmba butagira icitabirizo bikagegwa n'umugwi w'abaririmbyi be n'abacuraranzi bafise ubuhinga bwagutse umuhinga akaba n'umushakashatsi Komendo wayo atanga akarorero kururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi ucana yandi imico kama na Christian Savage
Muri bucana yandi y'ubuhinga n'imico kamiheruka umuhinga akaba n'umuririmbyi yakoze ubushakashatsi butandukanye Komduwayo yaratuyagiye kwitandukanirizo riri hagati y'uruvyino be n'ururirimbo no munsi atuyagira ku carico ikimwiri akaba ari ubundi buhinga bwo kuririmba bwitondewe neza bushobora kuvamwo nk'indirimbo zimeze nk'ururirimbo ruhayagiza igihugu
mu ruririmbo ruhayagiza igihugu Burundi bwacu turasangamo ururirimbo tugasangamo nikindi kintu kijanye n'ivyivugo kuko hoho ari abantu benshi tuja gusanga haja kwinjiramo ikindi bita ikimpwire ikimpwire nuko ari abantu benshi bari hamwe batangura baririmba bakarinda baheza baririmba utigeze umva aho bitabira kandi batatatanye
n'ico gituma atari uwe wese ashora gukora ico kimpwire
rero kenshi n'ico gituma babiha abazobere kenshi nk'intwaza ngabo canke inzego z'umutekano
uyu muhinga mu byo kuririmba no kuvyina Komduwayo aremeza kubwo bushakashatsi muri ico gisata bushoboka ko hari vyinshi byo gushikiriza no gushira habona byo tuma bishikana kurundi rugezo ubuhinga mu vyimvyino n'indirimbo mu guteza imbere imico kama y'u Burundi
birashoboka cyane kuko abanka ko murabona yuko hariho imigwindanga karanga akenshi ijya iravyina nubwo itavyina gusa kandi nanje ndi ngaha ku giti canje ndi muri abo nubwo je ntakorera mu migwi murashobora no kuzobisanga mu gitabo kiriho kiratunganywa cagutse citwa impundu itewe n'umuteramisha shengero
muri no myaka imigwindanga karanga iboneka n'iyashize imbere ubushakashatsi kugira ngo bushikane kwitera ziki u Burundi kurundi rugezo ifatiye ku bicuro rangisho kavukire buherekejwe nibicuro yangisho bya none reka badasize inyuma amasanamu yerekana ivyiza bene ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi
nanje nararaye
Ani ho duciye dusozerera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mwari kumwe na Alexis Ndayisenga mu buhinga bw'ibyuma yari François Akimana mugira ibihe byiza hiwanye